Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabara mukije mwebwe mwese mukurikira radio Nzambaga teka kawe nongera ndabahani kaze muri cyasango ry'amakuru mu kirundi twabateguriye kuri uyu munsi wa kabiri genekezo rya 2026 nyakanga mwaka 2023 ayo twatorokanje nayo tuhere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Ikigagurika ry'umuyaga nkuba rimaze kiringo cababa umwaka mu gisagara ca Bujumbura rirahagaritse umutima bakora ubuzi busaba umuyaga nkuba mu bice bitandukanye by'ico gisagara ngo kuko bariko bakora bahomba basaba ishyirahamwe Regideso na leta gutunganya neza iby'ico gisata. Ibiciro vy'amakara mu gisagara ca Kayanza bibandanya kuduga biteye amakenga abanyagihugu mu ico gisagara no mu micungararo yaho. Umufuko wahora ugugu 35,000 muri kino gihe ugeze ku 45,000 canke 50,000. Ishiramwe rukirisu gicinze kugwanya isinzikarizwa buzima ryakiremwa muntu akate Burundi risaba irekugwa ry'abacamanza batatu bapfunzwe bahogwa kurekura abakekwa kuba bari mu bakoze ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi mu bitwaje imipanga mu ntara ya Bururi. Akate kanegura uruhara rw'ubutegetsi mu ipfungwa ry'abo bacamanza, ivyo navyo akate Burundi ikabona ko ari zingamikwa cy'ubwigenge bw'ubucamanza mu Burundi. Amakuru twabateguriye saya gusa muraguma duteze yomi mukanya nido nido sangwe kaza.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru duhera mu gisata c'ubutungane. Nkuko nari mpereje kubibabwira, ishyirahamwe Rukristu rijeje kugwanya isinzikarizwa buzima ryakiremwa muntu akate Burundi rihagaritswe umutima n'ibikorwa by'ubutegetsi bibandanya guhungabanya ubwigenge bw'ubutungane n'ubucamanza mu Burundi. Mu itangazo iyo shyirahamwe ryashize ahabona kuri uyu wa kabiri, akate Burundi riragaruka ku byabereye muri sentare nkuru ya Bururi, abacamanza batatu bisanze bapfunzwe bahogwa kuba bararekuye abakekwa ku bwicanyi n'ubukozi bw'ikibi bw'abantu batamenyekanye bakoresha imipanga. Kubw'umushingwa manza Jean Claude Ntiburumunsi ajuri isata c'amategeko mu ishyirahamwe akate Burundi, ifungwa ajya bacamanza rinyuranye n'amategeko kuko bakurikije icamategeko asaba hamwe n'ivyo batahuye mu byavugiwe mu rubanza tumutegeyomi.
Ibyo tubivuga twisunze biherutse kuba mu ntara ya Bururi, aho abacamanza bari bashashe biga kuraba ko abanyororo bapfunzwe bobandanya bapfunzwe by'agateganyo canke baburana bidegembya, aho basanze hari abanyororo bapfunzwe ariko boshobora kuburana bidegembya kubera babona yuko ata kintu kigaragara kibapfunze. Uno munsi nabo bisanze bari mu ibohero bariko bagirizwa yuko bafatanije canke bariko bakingira ikibaba abo bari barekuye. Ibyo rero ni mu bijanye n'idosiye yifatiye ku bwicanyi yabere mu ntara ya Bururi, aho hari abantu bagandaguwe hanyuma haraba amatohoza haragirwa bafatwa barabagira ko amatohoza mu nyuma barazanwa imbere y'abacamanza kugira ngo barabe yuko abo bantu bafashwe bapfunzwe bo baranya bapfungwa canke baburana bidegembya. Abo bacamanza ni Nizigimana Leonare, Antoine Ngendakumana hamwe na Mukeshimana Irene. Abo rero barekuye abo bantu bisunze ku byo mbere uwo umushikiriza manza yazanye nk'uwaraje nk'icabona ciwe uwo batazira majoro azanywe n'umushikiriza manza avuga yuko ari waje kumubera icabona, uwo nawe agahava akavuga yuko ivyo yapfutse byose imbere y'umushikiriza manza reka n'imbere y'igipolisi yayivuga kubera ko bari bamuhohoteye ubuzima. Twababwira ati mbere niyo parke ya Bururi nayo nyine itari yarose nico ibagiriza yavuye nayo ikunguruza urwo rubanza, muri sentare isubiramo imanza ya Bururi mbere iyo sentare nayo irahapfa ibagumiza mu munyororo no munsi bakaba bapfunzwe mu nyuma aba bacamanza nabo bahapfa batanwe imbere y'intahe nabo bagirizwa yuko bariko bakingira ikibaba abicanye ibyo byose rero kubabikurikiraniye hafi baravuga yuko ari ibintu biriko bikogwa n'abari mu mugambo uri ku butegetsi ku rwego rw'intara mbere ngira no ku rwego rw'igihugu kubera bariko baratera ubwoba abacamanza mu kugira ngo ibyo bintu bagira abo babyegeka ko umucamanza nawe agize ngo arage umutima amenye kugira ngo akore akazi kiwe nk'uko amateka abimusaba n'akaranga mutima kiwe agaca yisanga nawe bariko bamushira ko iterabwoba mbere bagashikaho banamupfunga ingingo y'amajana 259 n'igitabo kigenga ibitohoza n'iburanishwa ry'imanza z'ibyaha kiravuga yuko umucamanza mu bisanzwe ateza guca urubanza yisunze amategeko n'uko yatahuye urubanza aha rero twe tuvuga duti ibi byose biriko biraba ni kaga kinyizo ubutegetsi bugira ku bacamanza
umushingwa manza Jean Claude ntiburu munsi aranegura kandi uko umucamanza wo mu Burundi no munsi asigaye akorana ubwoba no kutigenga bivuye kubaje intwaro n'abandi bategetsi b'igihugu n'umugambwe agasaba leta kubahiriza ibangabanganwa ry'ubutegetsi biri mu biranga intwari bereye na demokarasi tumutege yompi
nico gituma dusaba ko leta y'u Burundi yogerageza ikubahiriza gateka ko kubacamanza kaba hagateka ikareka nuko buguma bariko barategekwa ibyo bashikiriza kuko uri karabikora no munsi yibaza ko afise ubutegetsi ejo ntari ntabyadineza kazoba bufise ivyo ari karakorera abandi no munsi nawo ejo yosanga ari kabikorerwa nabandi muntu mbere rero yuko bagira igihugu gitekanye nuko bari kubucamanza bugakora byidegenye kubacamanza nabo turabasaba yuko bojye umutima amenyo nibacecoba ngo bemere gutegekwa uko nyene ngo nukubera ubwo butegetsi babashizeko bagerageze barabo ukuntu babiyambura kugira ngo bahagateka akazi kabo kandi bashobore gutunganiriza abarundi cyane cyane bakeneye ko ubwo bushingantahe babadiga ko aribwo buzobakiza ihejuru y'abariko barabatoteza tukongera tugasaba kandi yuko abacamanza bosenyera ku mugozi umwe kugira ngo bashobore kwikura muri byo byara bashizwemo n'ubutegetsi bujanye n'iby'intwaro kuko handi hoho nta kazi bazaba bagifise
tukiri muri ico gisata nyine umushikiriza manza mukuru mu ntara ya Ngozi ngo akiye gufatwa vuba na bwango agashengezwa imbere y'intahe kubera inyifata amaze iminsi yerekana yo gutegeka irekugwa ry'abagirizwa gukora ibyaha mu ntara ya Ngozi bisigurwa n'uwanonose ibijyanye n'amategeko Jean-Vie Bigirimana agafatira ku karenganyo ko kwimurira ahandi inyamirama bizibiri zahora zikorera Ngozi zazize ko zanse itegeko ryo kurekura imbonera kuri tuzwi izina rya Yamani yagezwe kwica umuntu mu gisagara ca Ngozi umushingwa manza Jean-Vie Bigirimana atangazwa no kubona umushikiriza manza mukuru ariwe aho nyanga amategeko kandi nibigirankana agasaba umushikanganje ubutungane gukwikirana hafi uwo umushikiriza manza aho nyanga amategeko tumutege yompi
inyifato yagizwe n'umushikiriza manza mukuru w'Ingozi biboneka ko ari inyifato yerekana yuko amategeko adakurikizwa kumwe kuri bose kandi yuko hariho akamwana wa mama iyo ari ivyaha vyakozwe na bamwe bamwe mu begereye ubutegetsi cyane cyane wa mugwi inkorabara w'imbonerakure ntivyumvikana ingene imbonerakure zifatwa n'igipolisi zishe umuntu bagomba bakanafatwa bakoze n'ibindi vyaha ariko bagakingirwa ikibaba n'inzego z'ubutungane zari zijejwe gucungera umutekano w'abantu bose kumwe uwo mushikiriza manza mukuru yatezwe guhanwa hisunzwe amategeko kuko ibyo ariko arakora si bishyira imbere inyungu z'abanyagihugu si bishyira imbere inyungu zijyanye n'umutekano si bishyira imbere inyungu zo kubahiriza amategeko ariko birumvikana ko yakoze kugira ngo akingire ikibabe inkozi z'ikibi tukibutsa yuko iyo umuntu amaze kwiyemeza kwica umuntu ejo ashobora no kwica umwana canke umugore w'uwo mushikiriza manza bisigura yuko mu mategeko mpanabyaha iyi cyaha cyakozwe bafatwa ko cyakorewe sosiyete yose bafata yuko umuntu akoze icyaha gikomeye nk'icyo cy'amaraso ari umuntu yatezwa gukurikiranwa hisunzwe amategeko kandi bagahanwa ku buryo nibaza no kubabarira bitujamo kuko ni icyaha cyo guhasha ntibyumvikana rero kubona umuntu yarajejwe guhagararira amategeko guhagararira inyungu z'abanyagihugu ari wenyine acarenga ku by'amategeko yamutegeka ngo areke izo mbonerakure zari zije kwica abantu ushanye zikekwa kwica abantu ngo bace bidegembye maze n'abapolisi ahubwo bari banse kubarekura baje mu bimeze nk'ibihano mu kubahindura aho bakora tukasaba rero yuko abakurira uwo mushikiriza amanza mukuru w'ingozi ni kuvuga umushikiranganji w'ubutungane na cyane cyane umushikiriza amanza kizigenza wa Repubulika umwe wese kubimwerekeye ukora ibikenewe byose kugira ngo abo banyagihugu bahohotewe bashobore gutunganirizwa abangirizwa icyaha bafatwe batabwe muri yombi bahanwe hisunzwe amategeko maze n'uwo mushikiriza amanza ahanwe kuko ivyo yakoze ntibikorwa ahari kugira ngo acungere inyungu z'abarundi ahari kugira ngo yubahirize amategeko ntari kugira ngo akingire ikibaba akaguka abantu baba ariko bakora ibinyuranye n'amategeko
tubibutse ku uyo mushikiriza amanza wa Repubulika kuko kira sentare isubamwe ya Ngozi yaheruka kurekura ku munsi wa gatandatu uheze izindi mbonerakure zibiri zagirizwa ubusuma bw'ipikipiki mu ntara ya Ngozi tumira mate tuje tubandanya n'amakuru twabateguriye mu gisata c'ubutunzi n'imibano
inzamba
abanyagihugu ba mu makarite yatandukanye igisagara ca Bujumbura bakora ubuzi busaba gukoresha umuyaga nkuba baridoga bavuga ko basigaye bakora amasaha abiri yonyine ku munsi biturutse kwicikagurika ry'umuyaga nkuba wibonekeza mu gisagara ca Bujumbura haheze kiringo kirenga umwaka bavuga ko bakora bahomba kandi bibateranya n'abakiriya babo kuko badatunganya neza ku gihe ibikorwa basezeranye basaba ishyirahamwe Revidezo gutunganya neza ibijyanye n'umuyaga nkuba nayo ibikorwa byo kubaka ingomero nshasha biri ku birakorwa na leta bikaranguka iyi nkuru tuyibaze Pierre Gahungu
abo banyagihugu cane cane ababa mu makaritiye abayabaye yo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko icikagurika ry'amatara rimaze umwaka urenga bavuga ko hamwe hamwe umunsi wose ushobora guhera atana matara babonye
imvura ni ibonekeje haraciye ikiringo kishika hafi umwaka mbere ngira ngo narenga amatara acikagurika cane ku rugero rudasanzwe na cane cane mu aya makaritiye yacu navuga ko hari abanyagihugu bato bato Nazawuyenzi, Bwiza, Mutakura, Kinama, Kamenge, Cibitoke n'ayandi. Birashikaho muri karitsiye kanaka, ahera amasaha abiri, atatu canke arenga, canke n'umunsi ukarenga, atamuyaga nkuba ubonetse.
Mu bakorwa ko n'iryo bura ry'umuyaga nkuba, harimo cane cane abakora ubuzi butandukanye, bakoresheje umuyaga nkuba, kambafatanya ivyuma abo bita abasudeur mu kinofunofu, bakimyozi, abacuruza ibiribwa bisabwa kubikwa mu mafrigo n'abandi umwe mu baterateranya ivyuma wo muri quartier ya Kinama avuga ko aharuye asanga akora amasaha abiri ku munsi bigatuma akora homba
iki rero ni ingaruka mbi kuri twe abanyamyuga dusanzwe dukoresha umuyaga nkuba ariko rero nkuru umwuga wo gusudira na muri quartier ya Kinama bisanzwe kuko akazi kahagaze nkankora amasaha cumi canke arenga bivanye n'ivyo abakiriya bansabye ubu ku munsi nkaba nsigaye nkora amasaha abiri canke atatu gusa urumva ko umwimbu uca uba umera nabi ivyo bica binteranya rero n'abakiriya banje usanga ntashobora kubaronsa ivyo baba bansavye mu kiringo tuba twasezeranye iyo mvura rero ntiyisangije twebwe abasudira gusa kuko abantu bose bakora imyuga isaba gukoresha umuyaga nkuba n'abantu bariko barakora bahomba hano uvuga nk'amasaha ndokafere abatangaza amata n'ibindi bisaba gukoresha umuyaga nkuba
basaba leta gutunganya neza itangwa ry'umuyaga nkuba no guheraheza ibikorwa byo kubaka izindi ngomero biriko bikorerwa ku nzuzi za Murembwe na Kaburantwa
icyo ndasaba leta rero ni uko yakora ibishoboka byose ngo izo ngomero ziriko zirubakwa zuzu biradizahiritse umuyaga nkuba mbuke dusanze turonka aho tuvuga nka jeje Murembwe no ku ruzi rwa Kaburantwa tukaba rero twararindiye umwimbu uvamo tukabura ikindi nuko n'uwo mukeyi dufise wosari kanoneti kukwari nga makarati sanga atikele wa uvula atuwa mwaja makarati ya vifisi hata akiri za alohero wanani makarati mashasha zaga zekewe na zaga hai usanga atikele wa uvula
Uruganda kwa makuru kwa radio inzamba agateka kawe nitwashoboye kuronka uburongoye ishyirahamwe rijeje gutanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi Regidezo kugira ngo agire ico ashikirije kubijanye nuko gucikagurika k'umuyaga nkuba
Pierre Gahungu arakenuye imyidogo siyo mu gisagara ca Bujumbura gusa n'abanyagihugu ba mu gisagara ca Kayanza no mu micungararo yaho barahagaritswe umutima n'ibiciro by'amakara byaduze nk'umufuko wahora kugwa ibihumbi 35 muri kino gihe ugu hagati y'ibihumbi 45 n'ibihumbi 50 abanyagihugu bakasaba leta kubafasha gutorera inyishu ico kibazo wahandiho n'ibyahuha bigiye guhuhuka reka inkuru tuyibaze Signorine Nijimbe
abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza no mu micungararo yaho bemeza ko baheruka iduzwe ry'ibiciro by'amakara kera cyane uno munsi bavuga ko ubukene bafise ari ubwo kuronka amafaranga yo kugura amakara kugira bakinjike ibifungurwa bagasigura ko ivyo biciro vyaduze kubera ingingo ya leta yo guca ibiki vyose vyegereye imyaba ngo nivyo vyatumye amakara akena
abanyagihugu
batari bake basaba leta ahubwo guhimiriza abanyagihugu gutera ibiti byinshi bibaza ko ariyo nyishu yonyene yotuma ico kibazo c'amakara gitorega umuti
n'ikintu cyafagwa n'uko nta hantu biciye igiti haba n'ico gukeba boca basubiriza hatakiye kiba basubiriza bibiri bahimiriza abantu basubiriza imiryango zingahe haguma nyene hatwa tahazi ko n'ibi biciro byacyaba bikagabanuka nisaba ko leta yishyira ikahimiriza abanyagihugu bagatera ibiti bakaraba hajya hose hahora hari ibiti nk'uko mutumba cyangwa mu mashyamba bagasubira bagatita ibindi biti kugira ngo tuhungure tuturonke amakara nandi hoho turakora
amakuru dukura ngaho mu ntara ya Kayanza atumenyesha ko ubushikiranganji bujejwe uburimyi n'ibidukikije bwari bwafashe iyo ngingo yo guca ibiti vyegereye imyaba kugira ngo abanyagihugu baharime hanyuma bahatere ibindi biterwa vyo kwimbuka cane
Senyorine Nijimbere arakenuye ni kuri iyo nkuru ivugwa mu ntara ya Kayanza duce dusozera ko amakuru twabateguriye kuri uyu wa kabiri mwakoze mwese mwariko muyatega yompi nshimire bagenzanje bayegeranije Bonfise Niyongere nariko ndayabashikiriza ndabifurize kuroranikwa mu vyanyu no mu banyu na gahwara